Mutangazo mw'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sada yahwashize abona uvuga kuri korwa byo kumviriza abantu ku mugaragaro bazi cyane bafite amakuru ku bwicanyi bw'inkumbi 1972 bwahitanye abahutu benshi izotangurira mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Nata munsi mu rwego sada yahwatanze iryo tangazo rimenyesha ko mu Ruyigi ariho ribonekeje amasura menshi n'abatangabuhamya bawemereye kuzobwira icyo bashikirije kurusha mu zindi ntara. Kugira igikorwa agende neza abakomiseri bazumviriza abantu bazoba bava mu bwoko budasa. Mbega hazumvirizwa bande? N'ibihe bifata n'inzego bizisungwa kurusha ibindi? Inyishu tuyihabwa na Pierre Kagahanda yicariye umukuru w'umugisevere.
Umugisevere bwo kumviriza abo byerekeye hamwe n'amasura. Twifuza ko hamenyekana ibyatumye ayo mabi akogwa n'uruhara ibisata byabigizemo, ibisata bya leta, abikorera utwabo, igisirikare, igipolisi, inzego z'ubutungane, igisata cy'indero, amabanki, amashyirahamwe akora nk'amabanki, imenyeshamakuru, imigambwe, imihari ikomoka mu migambwe, amashengero n'amadini, amashyirahamwe yemewe n'ayatemewe n'amategeko, imigwi y'abantu bagiye hamwe.
Ndayicariye amutwa mu rwego rwo kunywanisha abarundi arahumuriza. Nta muntu n'umwe mbere n'abikekwa ku ibyaha azokurikiranwa kuri izo ntambwe kubera izo byavuzwe.
Nuko ibyemezo twatororokanije bidashobora gukoreshwa mu kwagiriza abakorewe amabi amasura cyane abakekwa ko bakoze amabi.
Muri iki kiringo n'abantu b'imiryango cyangwa amashyirahamwe yafite ibyo avuga bifitanye isano n'imanza zaciwe mu buryo ntabanduka bazokwakirwa. Mugabo mu rwisever ushimangira wibutsa abantu ko atari sentare.
Ibishyikirizwa bifitaniye isano n'imanza zamaze kuba ntabanduka nabyo nyene birakigwa kugira bakorewe amabi basubizwe agateka. Umugwisevere warahawe n'uburenganzira bwo gushobora gusaba ko imanza zamaze kuba ntabanduka zisubirwamwo. Umugwisevere si sentare.
Igihingo kije inyuma y'imyaka ine umugwisevere wari umaze gucukura ibinogo rusange byahambwemwo abantu bishwe mu rwimo rw'igihumbi 1972 rwahitanye abahutu benshi. Amashyirahamwe yaharanira inkehwa z'abatutsi yari yamirije iyo ngendo bavuga ko ubwicanyi bwahitanye abatutsi bwirengagijwe. Nubakiriko Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa Jenoside Canada.
Gice cha Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi 1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututsi avugwamo. Ukeneye kwibuka, ukeneye gukora ubutungane, imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi. Twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba Cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972.
Ariko muri Severn ubu bavuga ko bitabatera isoni kuvuga ku rwimo rw'igihumbi 1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi, tukavuga crime contre l'humanité, ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cyose.
Ibi na Perezida Ndayishimiye yava muri ubwo bwoko yanaruye mu ishyamba yiteguriye gusesera amaraso ntibabihuriza ko n'uwo mu rwimi.
Hari abacabaza bati none ko Severe yamaze kuvuga ngo ibyirindwi na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abavuga ngo leta avuga n'ingoga, uraraba none igihugu cunguka iki? None tuzoza turafata akamanyu mazi uburongozi buca buvuga ko muzaha akamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Icyo gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira icyo cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze. Muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe? Muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Uburundi ufite amoko amwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ONU yemeje ko cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracyaharira ku buntu bwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye. Ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa iho nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu gihumbi 1993 nyabuna hari bwo kwitwa iho nyabwoko. Ejo wikendi ijuru rya Amerika.